Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa gatatu itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2017. Kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyonga.
Tubahiro cegera cha mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka. Izo nzoya ibyo bibunduguru iyo micuko nta zindi fungurwa zibategekanirijwe.
Uwo ni ahishakiye Scholastic ayoboye ibohero ry'ingozi.
Ibibazo biri hano babyumvise mugabo kumbure twebwe nta nyishu twashobora kuronkera bimwe bimwe muri byo, ariko twumvise ubutumwa mwatanze tuzobushikiriza abo byega kumbure bazobikorera akazi.
Uyo ni Agaton Rwasa, icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi inyuma yuko agendeye ibohero ry'ingozi mu buraruko bw'u Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Mareka dutangurire ku makuru avuga ijyano hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine, umwanya ni wawe, utushikirize amakuru waduteguri.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika aho muherere hose. Amakuru avuga ijyano hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Sudani y'Ubumanuko. Aho President Salva Kiir wa Sudani y'Ubumanuko yakuye mu mabanga umukuru w'igisirikare Paul Malong kuri uyu wa kabiri, haca musubiriza n'uwitwa James Ajong. Ikurwa rya Malong ribaye mu gihe hari abategetsi mu gisirikare bari bamaze iminsi batanga imihoho bagiriza igisirikare cya Sudani y'Ubumanuko ibyaha bitandukanye harimo n'ihonyabwoko. Kuri uyu wa kabiri byatangajwe ko kandi ko abantu 27 bapfuye, abandi 35 barakomerekera mu mishamirano yabaye muri iyi minsi 4 iheze hagati y'abanyagihugu bo mu ntara ya Goguryeo. Ayek Mayar Ayek ajejwe kumenyekanisha makuru muri iyo ntara yatangaje ko leta yahavuye irunga ikabasirikare guhagarika iyo mishamirano. Mayar akavuga ko abo bicanyi bahunze kandi ko ubu ibintu byasubiye mu buryo. Abasirikare 4 bishyiramwe mpuzamakungu bakorera mu gihugu cya Republic Centrafricaine baguye mu gitero, uwundi umwe haranyuruzwa kuri uyu wa kabiri. Ivyo vyatangajwe n'umugwi w'inteko za ONU MINUSCA ukorera aho muri Republic Centrafricaine, aho wavuze kandi ko hari abandi basirikare 8 bakomerekeye muri icyo gitero. Iryo tangazo rya MINUSCA rivuga kandi ko abagwanyi 8 aribo basize ubuzima muri icyo gitero cyabereye mu gisagara cya Yogofongo ku birometero 470 uva Ibangi ku mugwa mukuru wa Republic Centrafricaine. Indege ya kajugujugu irimo abasirikare ikaba yarungitswe mu gikorwa cyo kurondera abaguye mu miri ico gitero. Ico gitero kibaye inyuma y'iminsi mike hari amashirahamwe mpuzamakungu ashika kuri 5 aheruka guhagarika vy'agateganyo ibikorwa vyayo muri ako karere kugarijwe n'intambara. Ayo mashirahamwe akagiriza imigwi yabitwaje ibigwanisho iri muri ako karere kwikora ibitero ku bakozi bayo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Amerika yahagaritse mu mabanga y'iwe umukuru w'ibiro bijejwe iperereza FBI James Comey mu kuvuga ko hatagishoboye kurangura neza ayo mabanga muri kino gihe. Mu ikete ryanditswe na Perezida Trump rigashirwa ahabona n'ibiro vyiwe, Perezida Trump avuga ko ivyo biro bikeneye umuyobozi mushasha ashobora gusubiza icizere mu bantu. Ivyo biro vya Perezida Trump byatangaje kandi ko hagiye gutangura igikorwa cyo kurondera umuyobozi mushasha. James Comey yaragize uruhara rukomeye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka uheze. Mu kwezi kw'indwi yatangaje ko Hillary Clinton yahiganwa na Perezida Trump yagize urwangara ku makete y'akazi yamara ko atacaha camwagira. Mu kwezi kw'icumi hasigaye iminsi ngo amatora abe, Comey yatangaje ko basubiye kugurura amatohoza ku birego by'ayo makete. Hasigaye iminsi ibiri ngo amatora abe, atangaza ko basanze atakiri muri ayo makete cyo mwagira. Hillary Clinton yagirije James Comey ko ku bijyanye n'ibyo birego mbere avuga ko ari no mu byatumye atsindwa. Mwamenya kandi ko abayobozi b'ibiro bijejwe iperereza muri Amerika FBI bafise ikiringo cy'imyaka 10, James Comey akaba yaramaze imyaka 4 agenwe muri ayo mabanga. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Donald Trump, Dana White, yatangaje kuri wa kabiri ko Perezida Trump yatanze uburenganzira bwo gushikiriza ibigwanisha abagwanyi b'abakurde basanzwe bagwanira muri Syria. Ingingo Amerika idahuriza ko n'igihugu cha Turkiya. White yavuze ko iyo ngingo ari izofasha abakurde gutuza abagwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Turkiya ivuga ko abagwanyi b'abakurde ari umugwi w'iterabwoba ukorana n'umugambwe w'abakozi utuhavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Turkiya. White avuga ko ubushikiranganje bugezwe kwivuna abansi bwa Amerika burajwe ishinga n'umutekano wa Turkiya, kandi ko Amerika izokora kwishoboye kose kugira irinde umutekano irinde nako intureka zodurumbanya umutekano wa Turkiya. Kuri wa kabiri Jim Mattis aramutse ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri Amerika yagiranye ikiganiro na mugenzi wa Turkiya. Abo bategetsi bakaba bumvikanye kubijyanye no kugarukana amahoro n'umutekano mu bihugu bya Iraki na Siriya. Umukuru w'umugwi ujejwe politike mu makungu mwishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya Federica Mogherini yatangaje kuri wa kabiri ko iryo shyirahamwe gifashe neza nubwo ririko ryatunganya isohoka ry'ubwongereza hongera hakogwa amatora mu bihugu bitandukanye birihurikiyemwo. Ivyo Mogherini abishikirije mu nama ya ONU mu cegeranyo yashize habona kuri uyu wa kabiri, aho yavuze kandi ko mu gihe ubwongereza buriko burasohoka iryo shyirahamwe uburi kwije imyaka 60 yamara ko rihagaze neza kurusha muri kahise. Mogherini yatangaje kandi kwishyirahamwe igihugu bya Buraya rihurikiyemo ibihugu 28 giyemeje gutorera umuti wa politiki intambara iri muri Siriya biciye mu biganiro biriko biratunganywa na ONU bitekanijwe gusubira gutangura muri iyi muri mundwiza i Geneve mu Swisse.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umwanya wa makuru yo mu karere tuyahera mu Burundi aho icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka mu Burundi Agathon Rwasa ejo ku munsi wa kabiri yagendeye ibohero ry'abagore mu ntara ya Ngozi kwirabira ibibazo bahura navyo. Bimwe mu bibazo bamushikirije birimo ibijyanye n'abana bafunganywe n'abavyeyi. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yarakurikiranye ugo rugendo.
Hari kuri wa kabiri imbere y'umutaga nibohero ry'abakenyezi rya Ngozi. Abagohewe muri iryo bohero bariko bakira Agathon Rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka. Muri iryo bohero hafungiwe abantu 116, muri abo harimwo imiyabaga y'abigi mu 8. Kuri abo 116 hiyongera ko abafunganywe n'abana babo bagera ku 21. Agathon Rwasa icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yavuze icatumye ahitamwo kugendera ibohero ry'abakenyezi rya Ngozi.
Twagendeye ibohero ry'abakenyezi b'Ngozi mu ntumbero cane cane yo kugarukira kuri bajya abana usanga bapfunganywe n'abavyeyi babo, ariko nanone kugira ngo umuntu anabaremeshe kuko ubuzima bwo gupfungwa si ubuzima bworoshe, ariko kandi iyo babonye yuko n'abari hanze nabo babibuka birabaye intege bigatuma kumbure biborohera nabo kwisubira ko.
Aisha Kiese Kurasika arongoye iryo bahero ryamenyesheje ko atagitegekanirijwe abana bafunganywe n'abavyeyi babo mu byo gufungurirwa.
Ikiremwa muntu cyose kiba ngaha mu ibohero kirekuriwe amagarama 350 y'ibiharage n'amagarama 350 y'ubufu barabaha kunyuga kehi igarama 6 n'utumesa amagarama 50 ku munsi. Uwariwe wese afungiwe ngaha arafungura. Mugabo nye n'icubahiro cegera cha mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka izo nzoya ivyo bibunduguru iyo micuko nta zindi fungurwa zibategekanirijwe kiretse rimwe na rimwe iyo turonsa abagira neza babyiyumvira bakatugemurira.
Mu mfungwa 116 ziri mu ihohero rikuru rya Ngozi hari abamaze gukatirwa imanza, bamwe bakaba barakwije ica kane cy'umunyororo bakiriwe. Uno munsi ntibashobora gutezurirwa ku mvo uburongoye ibohero yasiguye agira ko anavuga ibyo bamutumye.
Muri 86 bakatiwe abakwije ikigira kane ni 30 ku 86 ntibakunze gutezurirwa bari kubihano bibirebire bivuye kubyaha bibagira. nubwo biruko twebwe tubana nabo turabona ko bihanuye muti bihanuye bate tubona bashitse ngaha bakunda abana basanze mu ibohero mu kubaterura mu kubasimbagiza mu kubakinisha tubona baheka abana babagenzi babo nuko mu kugira bashike ngaha muri rino bohero byagenze uko byagenze none rero ubu n'uburyo bwo kubamenyesha ko babatumye ngo mugende mubasabire ikigongwe
agatogwasa yabemereye gushikana ikibazo cyabo imbere
ibibazo biri hano twabyumvise mugabo kumbure twebwe nta nyishu twashobora kuronkera bimwe bimwe muri byo ariko twumvise ubutumwa mwatanze tuzobushikiriza abo byega kumbure bazobikorera kazi yenu kuri numvise byo umuyobozi yavuze yabareje ndabigira nari guca mvuga nti ugurura imiryango bata kaba kobera atari je ndabigira ntabyumvise akama nzogashikiriza abo byega icyo bazokora nibo bakizi
ibohero rikuru ry'abakenyezi rya Ngozi niryo ryonyine ryakira imiyabaga yose yabigeme ituruka mu mihingo yose y'u Burundi ashakiye sekurasika arongo iryo bohero avuga ko abayabaga babigeme bahafungiwe bahora n'ingorane nyinshi kuko bari kure imiryango yabo icegera cy'ambere cy'umukuru w'inama nshingamateka yagendeye iryo bohero yitwaje agakemanyi kari kagenewe ahanini abayabaga n'abakenyezi bafunganywe n'abana babo kakaba kari kagizwe ahanini n'ibitenge impuzu z'abana amasabuni n'umuceri Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Mu Burundi kandi imiryango 347 ku miryango 523 yari yarahungiye mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'2015 ivuye muri zone Gitara komine ya Mabanda mu ntara ya Makamba iramaze guhunguka kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze w'2016 iryo vyemezwa n'umukuru wa zone Gitara Ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanga.
Ikibanza categuwe n'ibiro by'ishami rya ONU rijejwe impunzi HCR mu bumanuko bw'u Burundi kugira cakira abahunguka kiri muri komine Mabanda hafi y'ibarabara rihuza iyo komine n'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania ico naco categuwe kugira cakire bamwe mu barundi bahunguka bavuye mu makambi ya Manyovu na Nyarugusu nguko amakuru y'u Amerika rikesha bamwe mu bakozi ba HCR bivuga abahunguka bazananye muri iyo nzira abenshi babarabo mu ntara ya Makamba zone Gitara ya komine Mabanda iri mu duce turimwo abari barahungiye mu gihugu cya Tanzania mu 2015 abo nabo bari bahunze cuka kibi cha politike cadutse uwo mwaka umukuru wa zone Gitara nibayubahese Regio atanga ibiharuro by'abamaze guhunguka
izone turongoye igizwe n'imitumba 5 iriko abantu bahunze baje mu gihugu cha Tanzania batari bake mugabo muri iminsi bamaze kugaruka nk'imiryango ishika 347 bo tugerageje guharura hagiye imiryango yongera nko 523 bo abo 23 mvuze bangerageje bagiye baraza mu gitandukanye baziriye rimwe kuko kandi ntibari bagiriye rimwe
abanyamakamba bahunguka muri kino gihe bashikira mu byabo no mu zabo nta minsi myinshi bamara mu kibanza cyo mu Mabanda bakirirwamwo nk'uko uwo mutegetsi wa zone Gitara bivuga
bashikira mu muryango yabo bashikira mu nzu zabo mu matongo yabo niho tubakirira kuko inzu zabo amatongo yabo Ndimo zabo twarabibungabunze nta muntu umwe yabisubiyemo cyo gituma bashitse bacha basubiramo
iruhande yabo banyamakamba bobo bacha batahukanwa iyo bari bahunze bava hari abatoroherwa abona baturuka mu zindi ntara z'u Burundi biturutse ko batahutse bavi Tanzania bambuwe utwo bari batungiyeyo ibitaborohereza gushika mu ntara baje bavamwo Manirakiza Viatori nuwo muri komine Muhanga y'intara ya Kayanza ari mu bahungutse 8 bamaze indwi zibiri zirenga ngaho mu mabando
yebwe twavuye turi abantu 41 hari habandi bantu bari bamaze gusohora 39 nibo baziye rero twasanze ngaha twaciye dusanga ngaha twabo twasanze ngaha baravuganye nabi barabara telefona barabarungira kramatike Niwale watu kwebwele yobache batu uzala baduta kumupaki manyovu. Kwa gata tu, windu ya ahel. Bache baduta ngao kumupaki manyovu, baduta ngao kumupaki manyovu. Mwetu wabugatinoe nhacho dugia dufise, nhatike dufise. Nibi nhuziacho bara dutuwa nhacho nhutuhai. Kati twebwe nti mutubaza inzira igende wanyu niyo
ivyo uko hari barundi bakubagurwa bakanyarugutwa bo muri Tanzania biremezwa n'umukuru wa zone Gitara ekana mustaneri wa komine Mabanda arabifitiye gihamya avuga ko abaja muri Tanzania abakunda kwagirira ibibazo arababinjiye yo batisunza amategeko umufasoni niyo nkuru Letitia asigura bimwe mu bibashikira muri ico gihe
amafaro bavuga na karese passe gafasha kugira ngo abari ku mupaka kugira ngo imigenderanire ushaka kuja mu isoko aje mu isoko abatanzania bazanga mu isoko Mabanda bakare mu isoko bakazana ibitoki byabo bakazana ibiki ibintu byose ibintu bitandukanye nyene ako gapapuro nako kaguha uburenganzira bwo kubayo iminsi 15 kandi naho nyene ni kwizi ntara ziri ku mupaka wa Tanzania ntiwova igitega ngo urukundo rupapuro ntibaruguha abandi nabutanka arusa gapapuro ko nashitse mu Tanzania ndere salama rashikaye ayo mvise harakazi niyagarukira nimba ntibakimenya urubibe rwiwe bagaca bafata mu bwo buryo nico gihe naho byo tugora gufata kugira ngo banyazwe nabande kuko menye wamufashe yitari mu mategeko nyine usanga udakingiwe ahubwo bo bireka
ikibazo kijanye nabo barundi umunani baturuka mu ntara zitandukanye bamaze indwi zibiri zirenga aho mu Mabanda umustaneri w'iyo komine avuga ko bari mu birukanywe ku butaka bwa Tanzania ashikiriza ko ataburyo buhari bwo kubashikana iwabo
nkabonye buryo kwatana ntabwo tworonka nanze ngo iki komine haje yashobora cyo cy'igihugu ingorane y'igihugu canke y'intara nyinshi sinzi abarondera tugoye cyane ariko twarondeje bafungura
kuva mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze wa 2016 abanyamakamba babawe 40,000 ku 200,000 bari bahungiye mu gihugu kibanye cha Tanzania kuva hagati mu mwaka wa 2015 niwe amaze guhunguka ibyo biharuro ijwi rya Amerika ribikura ku rubuga nkurukana bumenyi bw'ibiro by'ishami rya ONU rijejwe impunzi ku isi HCR ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda sentare y'igisirikare yatanguye kuburanisha mu mizi urubanza rwagirizwamo Major Dr Aimable Rugomwa icyaha cyo kwica umusore w'imyaka 19 Théogène Mbarushimana uregwa yarahakanye icyaha cyo kwica yabiteguye avuga ko yakubise nyakwigendera mu buryo bw'ukwitabara kuko yaraje kumwiba bikamuviramwo gupfa umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asunta Kabo yari Kigali mu Rwanda niba dufitiye iyi nkuru
Major Dr Rugomwa ariganwa na mukuru we Nsanzimfura Mamerto icyaha cyo kwica Théogène Mbarushimana mu iburanisha ryabanje ubunganira Nsanzimfura ndetse n'umuvandimwe wa Major Dr Rugomwa bari berekanye ko Nsanzimfura afite uburwayi bwo mu mutwe urukiko rusaba ubushinjacyaha kuzasuzumisha Nsanzimfura abaganga babizobereyemo bakaba aribo bazemeza ko afite uburwayi bwo mu mutwe mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi kuri uyu wa kabiri hasomwe icyemezo cya muganga wavuze ko Nsanzimfura Mamerto atuzuye mu mutwe ibyo bise mu ndimi z'amahanga debilite mentale severe ko nta buryozwa cyaha bukwiye kumubaho iki cyemezo cya muganga nicyo umucamanza yashingiyeho akura mu rubanza bwa Nsanzimfura Mamerto yemeza ko ibyo umuhanga wamusuzumye yanditse ari byo bikwiye kugenderwaho maze urukiko rufata umwanzuro ko avanwa mu rubanza kuko ataryozwa iki cyaha urukiko rwahise rutangira kuburanisha mu mizi urubanza rwa Major Dr Rugomwa warusigaye wenyine muri uru rubanza ubushinjacyaha bwavuze ko bushinja Major Dr Rugomwa kuba we na mukuru we mu kwezi kwa 9 kumwaka ushize 2016 barafashe umwana w'umusore witwa Mbarushimana Théogène bakamukubita kugeza apfuye ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zagezeho Mbarushimana yakubitiwe zasanze yamenetse umutwe ndetse avirira n'amaraso menshi ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zatabajwe zageze zisanga agiye gushiramo umwuka kubyo zamugejeje kwa muganga gahita apfa ubushinjacyaha buvuga ko ibimenyetso bushingiraho buhamya icyaha Major Dr Rugomwa ari abatangabuhamya banyuranye bagiye bemeza uko babibonye ubushinjacyaha bwanavuze ko ibyafatiriwe habereye icyaha birimo inkoni zakubisenya kwigendera imyambaro ya Major Rugomwa yariho amaraso yerekanye uko ibintu byari bimeze ubushinjacyaha uvuga ko ibindi bimenyetso bushingiraho buhamya Major Rugomwa icyaha bishingiye ku nyandiko za muganga wasuzumye umurambo wa Théogène Mbarushimana muganga ngo yagaragaje ko yakubiswe ikintu gitema umutwe ndetse ko yaracitse amenya abiri imbere afite n'igikomere kinini cyane ku ruhande rw'umutwe muganga kandi yanapimye ibizamini bisuzuma isano iri hagati y'umuntu n'undi ibyitwa ADN mu rurimi rw'igifaransa asanga amaraso yari ku ikanzu ya Major Dr Rugomwa ari aya nyakwigendera nyakwigendera ubushinjacyaha bwanzuye ko bushingiye ku buhamya bw'abatanga buhamya ndetse n'inyandiko ya muganga budashidikanya ko majoro Dr. Mabre Rugomwa yari afite umugambi wo kwica Théogène Mbarushimana. Ku ruhande rw'uregwa majoro Dr. Rugomwa yavuze ko ibyo ubushinjacyaha buvuga byuzuyemo ibihimbano biteye isoni. Uyu musirikare yavuze ko we yari amaze iminsi aterwa n'abajura ubwo yabaga yarayizamu. Uyu musirikare yavuze ko ijoro rimwe atarayizamu umukozi wo mu rugo yamubwiye ko abajura bagarutse. Majoro Dr. Rugomwa yabwiye urukiko ko yahise asohoka akabona abagabo batatu. Yakomeje avuga ko babiri baje kwiruka hagasigara Théogène Mbarushimana. Uyu musirikare yasobanuriye urukiko ko yahise amufata akamukubita bakagenda barwana kugeza bageze inyuma y'urupangu. Majoro Dr. Rugomwa avuga ko adahakana gukubita Mbarushimana bikamuviramo gupfa ariko asanga n'abatinze kumujyana kwa muganga nabo barabigizemo uruhare. Uyu musirikare avuga ko yakubise Mbarushimana hagati ya saa tatu za nijoro na saa yine ariko kaza kugezwa kwa muganga mu masaa sita z'ijoro. Abunganira Majoro Rugomwa bavuga ko umukiriya wabo adahakana ko yakubise Mbarushimana bikamuviramo gupfa, gusa bakemeza ko iki cyaha kidakwiye kwitwa ubwicanyi kuko hatabayeho kubitegura ndetse no gutega igicu. Uwunganira Majoro Dr. Rugomwa yasabye urukiko ko rwazashingira ku ngingo y'ijana na rimwe ivuga ko iyo umuntu yishe umuntu bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kiva ku mezi atandatu kugera ku myaka ibiri cyangwa yazabuye amafaranga kuva ku 500,000 kugeza kuri miliyoni ebyiri. Abunganira Majoro Rugomwa bavuze ko uwo bunganira yishe Mbarushimana yitabara kuko yayatewe n'igisambo. Imvugo z'uregwa izabunganizi be zarakaje ubushinjacyaha maze busaba ijambo babwira umucamanza ko ibyo abajura abaregwa bavuga atari byo kuko byahimbwe na Majoro Rugomwa umukozi we ndetse n'umugore we. Mu ijwi ryumvikanamo uburakari umushinjacyaha yabajije uregwa ati niba Majoro Rugomwa atarashakaga kwica Mbarushimana nk'umusirikare noneho umuganga kuki yakubise umuntu akamusiga ari intere yarangiza akigira mu rugo? Umushinjacyaha akomeza agaragaza ko iyo Dr. Rugomwa aba yarishe Mbarushimana atabishaka yari kuba uwa mbere mu bamujyanye kwa muganga. Yakomeje yibaza ukuntu wakubita umuntu udashaka kumwica ukamumena igufa ryo mu mutwe. Umushinjacyaha yanzuye ko Majoro Dr. Mabre Rugomwa akubitanya kwigendera yari afite umugambi wo kumwica bityo agomba gukurikiranwaho icyaha cyo kwica. Urukiko rwasabye ababuranyi gusubika impaka urubanza rukazakomeza mu kwezi gutaha kwa gatandatu humvwa abatanga buhamya b'impande zombi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. N'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki nk'iyi ya 10 mu kwezi kwa gatanu mu 1775 Kongre ya kabiri ya koloni 13 z'Abongereza zabyaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye imirimo yayo mu mujyi wa Philadelphia mu cyabaye Leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. Iyi kongre yari igizwe n'abantu 60 b'intumwa zihagarariye koloni zose 13. Mu byemezo bya mbere bafashe harimo icyo gushyiraho umutwe w'ingabo umwe rukumbi wo kurwana n'abakoloni b'Abongereza kugera ku bwigenge bw'igihugu ubu cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo tugiye kuganiraho muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Intambara yo guharanira ubwigenge yatangiye mu kwezi kwa kane mu 1775. Icyo gihe igisirikare cy'umwuga cyari cy'Abongereza bari abakoloni rero. Muri buri koloni naho hari imitwe y'abaturage bafite intwaro mu rwego rwo kwirindira umutekano aho bari batuye. Iyo mitwe bayitaga milice mu rurimi rw'Icyongereza. Intambara itangiye, iyi mitwe niyo yarwanyije bwa mbere na mbere Abongereza. Nta buhuza bikorwa yari ifite. Byateye ikibazo birumvikana, noneho kongere yihutira kubikosora, maze ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1775, kongere ya kabiri imaze ukwezi iteranye, ifata icyemezo cyo guhuriza hamwe imitwe yose, milice, zikora umutwe umwe rukumbi. Kongre yawuhaye umugaba mukuru umwe rukumbi, George Washington, waje no kuba perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kongre yatoye n'abandi bantu 12 bo kumwongereza. bane yabahaye ipeti rya major general abandi umunani ibagira brigadier general naho Washington we kongere yamuhaye ipeti rya general ubwo bari bafite abo twakwita abasirikari ibihumbi 15 mu ntangiriro bari bahanganye n'abasirikari b'umwuga b'ubwongereza ibihumbi 6,500 aba basirikari ba Amerika bari abaturage babyishakiye ku bwabo gusa bajyaga mu ngabo bagomba kumaramo igihe kitarenze imyaka 3 ariko mu kwezi kwa 9 1775 intambara imaze amezi 5 kongere yafashe icyemezo ko buri koloni igomba kohereza mu gisirikari rusange umubare w'abantu ikurikije uwo abaturage bayo ni ukuvuga ko koloni yari ifite abaturage benshi niyo yagombaga kohereza benshi mu gisirikari aba ngaba bo rero bahabwaga amasezerano y'akazi mu gisirikari kontra ashobora kurangira ari uko intambara nayo ubwayo irangiye kandi ntibari bazi mu by'ukuri igihe intambara yajyaga kurangirira Radio Ijwi rya Amerika Kongere ya kabiri ya koloni 16 zabyaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ubwigenge bw'igihugu ku itariki ya 4 y'ukwa 7 1776 intambara igikomeza abasirikari ba Amerika bari bariyongereye cyane ndetse ni nako byakomeje bakomeje rero kwiyongera kugera intambara irangijwe n'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nshya n'ubwongereza yakizwe umukono I Paris mu Bufaransa ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 9 1783 ubwo abasirikari ba Amerika bari 190,000 nyuma y'aya masezerano Kongere ya Amerika yasheshe igi gisirikari maze ishinga noneho icy'umwuga koko ari cyo cyagiye gikura kugera ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko tuzibona muri iki gihe inshuti zacu ikiganiro Amerika na cyo uyu munsi nagihumurije ndabashimiye cyane rwose mugira umunsi mwiza nari kumwe na Thomas Kamirindi
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC n'umwanya w'amakuru yerekeye inkino Amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo yerekeye inkino za kabiri za kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amakipe yabaye aya mbere mu karere k'Iburaya bita Champions League zabandanije ejo ku munsi wa kabiri. Mu rukino rwa kabiri rwabaye ejo munsi wa kabiri hagati y'umugwi Juventus de Turin na AS Monaco wo mu Bufaransa, Juventus yatahiye intsinzi ibitsindo 2-1 cya AS Monaco. Igitsindo cya mbere cyinjijwe n'umukinnyi Mario Mandzukic ku munota wa 33 ku ruhande rwa Juventus. Igitsindo cya kabiri cyinjijwe n'umukinnyi Dani Alves ku munota wa 44. Urukino rwa kabiri hagati iyo migwi ibiri rwabereye mu gihugu cy'Ubutaliyano. Mu rukino rwa mbere mu Bufaransa, Juventus yatsinze AS Monaco ibitsindo 2-0. Ibyo bitsindo byinjijwe n'umukinnyi Gonzalo Higuain. Umuntu afatiye hamwe inkino zibiri zahuje iyo migwi yombi. Juventus yungurije mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya ku bitsindo 4-1 cya AS Monaco. Urundi rukino rwa kimwe cya kabiri ruza kuba uyu munsi kuwa gatatu ruza guhuza imigwi Atletico de Madrid na Real de Madrid yompi yo mu gisagara cya Madrid muri Espagne. Mu rukino rwa mbere Real de Madrid yatsinze Atletico Madrid ibitsindo 3-3. Iyo migwi uko ari ibiri irazinanye neza kubera iva mu gisagara kimwe cya Madrid kandi imaze guhura inshuro zitari nke haba muri shampiyona y'umupira w'amaguru y'igihugu cya Espagne canke mu gikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya. Umumenyereza mukuru w'uwo mugwi Diego Simeone avuga ko ibidashoboka kuyindi migwi y'umupira w'amaguru ari ibintu bishoboka kubyerekeye umugwi wiwe avuga ko bazokora uko bashobora kose mu rukino rwa kabiri kugira binjize ibitsindo bihagije bishobora kubatuma bunguruza mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya yamara Zinedine Zidane umumenyereza mukuru w'umugwi Real de Madrid uzohura na Atletico de Madrid amenyesha ko igikorwa cyabo cyo kunguruza mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya kitararangira na gato amenyesha ko biteze urukino rutoroshe na gato mu rukino rwabo n'umugwi Atletico de Madrid ruza kubera ku kibuga Vicente Calderon kitoroshe gukiniramwo. Zinedine Zidane avuga ko bazakwitanga 100% mu rukino guno munsi kuwa gatatu kugira bashike ku mugambi wabo wo kunguruza mu gice cya nyuma. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo. Ruti mwarimu duteza matwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Nimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.